mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mirwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Mu Burundi, ubushinjacyaha bwataye muri yombi abahoze mu gisirikare cya kera cy'u Burundi bashinja kugira uruhare mu rupfu rwa Melchior Ndadaye wigeze kuyobora u Burundi.
Ubushikiriza manza bwari bwarituye sentare na inyuzwa busaba ko ubwo rubanza bwosubirwamwo. Nico gituma twahagaritse abantu bane muri abo duhejeje kuvuga kugira ngo turagire ko amatohoza.
Uwo ni Silvestre Nyandwi, umushinjacyaha mukuru w'u Burundi ku ifata ry'abahoze ari abasirikare bakuru ba kera b'u Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mukanya mugume ku maradiyo yacu. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba, reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, aho umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yemeje ko bataye muri yombi abantu bane bose bahoze mu gisirikare cya kera kugira ngo bakurikiranweho ibyaha cyangwa se ibijyanye n'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye rwabaye umwaka w'1993. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zima.
Nkuko byashikirijwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika, abantu bane bose bahoze mu gisirikare cya kera bahagaritse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu kugira bakoge ko amatohoza kubijanye n'ubwicanyi bw'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye bwabaye mu mwaka w'1993. Mu gihe havugwa ko hari urubanza rwari rwaciwe, Silvestre Nyandwi, umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika, yavuze ko ubushikiriza manza bwasabye ko rusubirwamwo kandi ko hariho ab'ubutungane bwasanze bafise uruhara muri iryo gandagugwa ariko batigeze bahagarikwa.
Ubushikiriza manza bwari bwarituye sentare na inyuzwa busaba ko ubwo rubanza rwosubirwamwo kuko urwo rubanza rutararangira. Twagomba kumenyesha Abarundi n'amakungu ko ubushikiriza manza bwahavuye bumenya ko hariho abandi bantu bo baragize uruhara rukomeye muri ako kabi batigeze bakurikiranwa. Nico gituma twahagaritse abantu bane muri abo duhejeje kuvuga kugira ngo tubagire ko amatohoza.
Abajijwe ku mazina y'abahagaritswe, Nyandwi yajikirije ko adashobora kuyavuga ku mvo z'amatohoza, nayo kuba hoba hariho abafise uruhara muri iryo gandagugwa boba batari kugataka ku Burundi. Umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yavuze ko bazoronderwa hisunzwe amategeko atangura kuvuga ico abafashwe bakwekwa ko
bari mu bo twita les auteurs, niko tubibona. Ariko sinoca ndavyemera cyane kuko ndababwiye ko amatohoza ari yazobigaragaza neza. Utungane burafise ingene bukora, haba ku muntu atari mu gihugu, utungane burafise ingene bubitegekanya. Ubwo rero ntabwo batuzokoresha amategeko, tuzokurikiza ngo kuko ibintu bisanzwe bigenda. Abanyagihugu bazobamenya bahagaritswe, bazobamenya ariko kubera yuko umuntu ahagaritswe ashobora kuba ari kumwe n'uwundi n'uwundi ashobora kumurya kara, ni kuri iyo mvu tudashobora kubabwira ngo amazina.
Ku myidogo y'imiryango yabo bafashwe, aho bashikiriza ko banyiwe kubonana n'ababo, kandi hari n'abagwayi bategereza gufata imiti, eka mbere banabujijwe ko abashingwa manza babo babonana. Nyandwi yabyamiriye kure akemeza ko abo bahagaritswe uburenganzira bwabo bwose bwubahirijwe. Ku bijanye n'uko iryo hagarikwa rya bamwe mu bahoze mu gisirikare rishobora gutera icuka kibi mu gihugu, umushikiriza manza kizigenza yavuze ko ahubwo Abarundi bakeneye ko ubutungane bukora.
Nta cuka kibi mu gihugu gishobora kuba mu gihe ubutungane bukurikiranye abantu bakoze ibyaha. Ahubwo batakurikiranywe, icuka cyari kihari kubera abo bantu batakurikiranywe. Kuba batakurikiranywe ahubwo nibyo byaguma bizana icuka kibi. Ikintu mukwiye kumenya ni uko uru rubanza ntirurahera, ruracyabandana. Ikigongwe umukuru w'igihugu yamatanga ugasanga abantu baragiye, ni ku bantu imanza zabo zacitse zikaba ntabanduka. Uru rubanza rero ntiruraba ntabanduka, nababwiye ko hari abantu batigeze bakurikiranwa.
Naho umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika atavuze amazina y'abantu bane bahagaritswe, bamwe mu miryango y'abahagaritswe bemeza ko ari intwazangabo zakukurutse mu gisirikare cya kera: General Ndayisaba Celestin, Colonel Niyonkuru, Colonel Gunungu Gabriel hamwe na Colonel Nayigombeye. bose imbere yo gufatwa igipolisi ikaba cabanje gusaka ku mihana yabo ariko natatowe ku kibazo cy'uko leta yari yashize ibyo dosiye mu mugwi ujeje gutoza ukuri no kunywanisha Abarundi Sever Sylvestre Nyandwi yishiye ku mugwi Sever utabuze ubutungane bwo Burundi gukora umukuru w'igihugu cyo Burundi akaba n'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye yagandaguwe kwa 21 ukwezi kw'icumi iyo mikimo 1993 ari kumwe na bamwe mu bamufasha kurongora igihugu inyuma y'amezi atatu umugambwe Sabanyavrode Bundada yaserukiye utsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'ayabashinga amateka ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika.
Abagize ihuriro rishya ry'amashaka IDPS na ENC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko baramutse batsinze amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi gutaha bazihutira gukemura ikibazo cy'imitwe y'inyeshyamba iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Kuri uyu wa gatanu abayobora ayo mashyaka ubwo bari bamaze gutangaza ko bazafatanya mu matora i Nairobi muri Kenya bahaye ikiganiro kigufi Ijwi rya Amerika. Umunyamakuru Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza adufitiye inkuru ku byo baganiriye.
Baje gushira umukono ku masezerano y'ukwiyunga no gutanga Felix Tshisekedi nk'umukandida w'imigambwe ya UDPS. Tshisekedi yarongoye hamwe na UNC ya Vital Kamerhe abo bagabo babiri bahaye ikiganiro rya Amerika. Bagarutse cyane ku ngorane zihanze igihugu cyabo bakagereranya abakongomani n'abantu bakiri mu buja kugira babuvemo kamera bahamagarira gushyigikira urunani rwabo.
Nous allons mettre fin à toutes les antivaleurs et on va diriger le Congo autrement.
Tuzoshira iherezo kube gito bwose dutware Kongo mu budasa ntituri muri abo bavuga ngo turoye ku butegetsi none nitwegwe turamukiwe kurya no gusahura amafaranga ya leta twarabigwanije kandi tuzoba intanga rugero nico gituma nsabene wacu b'abakongomani muri rusangi nabo mu buseruko ivy'umwihariko kunshigikira muri ingingo.
Dans cette décision,
ubwo buseruko bwa Kongo Tshisekedi yemeza kwa bufitiye imigambi ikomeye na cyane cyane gututsa imigwi y'inyeshyamba iharangwa mu gihe kirekire.
Il faut d'abord se baser sur les populations locales, les collectivités locales.
Ubwa mbere na mbere n'uguca ku bantu bahaba amoka hatuye n'ukuraba abatware tukavugana tukabashira hamwe nabo bakegeranya amoko yabo ikindi naco n'uhugarukana ububasha bwa leta mu duce twose tw'igihugu. Uyu munsi inzego z'umutekano za Kongo ziri mu batera umutekano muke muri ako karere dutegerezwa rero kubahemba neza kubafata neza kugira ngo bakorere abanyagihugu uko bikwiye. Tuzoja kuvugana kandi n'ibihugu banyi kuko tuzohora turaba banyi ubuzima bwacu bwose twebwe tuzorengana ariko amareta yacu azamaho kandi hategerezwa kuba guhuza ibihugu by'akarere kugira ngo tuvuge ibindi bintu bijanye n'urucuruzwa iterambere aho kwama tuvuga akajagari n'amacako bidafatiye kumoko. Iruhande y'ibyo byifuzo kamere wasanga kugira imigwi y'inyeshyamba tuzwe habuze ishyaka gusa.
Nous devons nous poser la question. Pourquoi nos unités de forces armées en collaboration avec les forces internationales?
Dutegerezwa kwibaza ikibazo ni kuko inteko zacu zifadikanije n'inteko mpuzamakungu ni ukuvuga MONUSCO batujije M23 mu masaha 28 gusa ariko imyaka n'iyindi igahera ntibaheze ikibazo cy'umutekano muke Ibeni n'Ibutembo mu majyaruguru. Hari ikintu kitagenda neza dutegerezwa gushiraho umugwi udasanzwe ufite ikorwa mu gihe runaka umwanya tuzowiyumvira kugira duheze ico kibazo mu mezi nta mwaka bizotwara igihe cuko abantu bapfa ku rubuga. Umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere n'abashikiranganje byega bagayaga ikinshasa gitegerezwa gusezererwa. Tuzishikira ku rubuga twebwe kandi hamwe n'ibihugu bibanyi nkuko yabivuze kuko imihari gwana ituruka mu bihugu bibanyi dushaka amahoro n'umutekano ku babanyi ariko kandi turabikeneye iwacu tuzorondera mahoro n'umutekano ku bw'iterambere ry'akarere kose k'ibiyaga binini.
Ou le développement de l'ensemble de la région des Grands Lacs.
Ubuseruko bwa Kongo ni kamwe mu turere two muri Afrika yo hagati turimo imitwe y'inyeshyamba myinshi. Ako karere karimo imigwi y'abagwanyi y'Abaganda, Abarundi hamwe n'Abanyarwanda iruhande y'indi mihari y'inyeshyamba z'abakongomani itari mike. Amatohoza ubu yerekana ko kimwe mu bituma iyo migwi ihagwirirana ari ubutunzi bw'ubutare butandukanye buharangwa. Eloge Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Tugume muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu giye kwiyamamaza byatangiye bamwe mu batuye mu mujyi wa Goma barabasaba abahatanira kuyobora igihugu kuzemera ibizava mu matora uko byaza bimeze kose. Komisiyo y'amatora nayo irasaba abakandida kuzakira mu bwubahane ibyavuye mu matora. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana afite inkuru irambuye.
Kuva kuri uyu wa kane ibikorwa byo kwiyamamaza birajya mbere mu bice bitandukanye by'igihugu. Hirya no hino mu mujyi wa Goma urahabona ibyapa biriho abakandida na nimero ya buri umwe muri bo. Umwanya ahatanira n'intero yahisemo ikubiyemo icyerekezo cye. Bamwe mu batuye muri uyu mujyi baravuga ko ibyakurikiye amatora yo mu 2006 nayo mu 2011 bikwiye guhisomo bahatanira kuyobora igihugu, bakirinda ko byazisubiramo muri aya matora ateganyijwe ku itariki 26 z'ukwezi gutaha.
Je demanderai à tout candidat qu'il soit de l'opposition ou de la majorité.
Nasaba buri mukandida aho yabaturutse hose gushyira umutima hamwe, gutuza no kwitegura kwakira ibizava mu matora uko byamera kose. Kuko igihe bamwe banze ibyavuye mu matora baba baruha igihugu mu ntambara zigahitana abasore n'inkumi, ababyeyi bacu n'abandi bose dukunda. Abakandida bose hamwe ntihazabeho kwanga ibyavuye mu matora, nicyo nakwisabira biyamamaza mbere y'uko amatora aba. Nabasaba bose kuzemera ibizava mu matora uko byaba bisa kose. Ku rundi ruhande basaba na komisiyo y'amatora kutazagura n'intsinzi ngo ihabwe utari nyirayo. Ndingingira seni kutazagira uruhande ibogamiramo, izahagarare hagati kugira ngo buri munyekongo azabone umukandida yatoye yegukanye intsinzi. Komisiyo y'amatora nayo ivuga ko imvururu zakurikiye amatora mu 2006 no mu 2011 zahitanye ubuzima bw'abantu, ku buryo itifuza kuzongera kubura abantu muri ubwo buryo bitewe no kwanga ibyavuye mu matora kwa bamwe mu bakandida. Norbert Basengezi ni vice perezida wa seni ati: ntidukeneye ibitutsi. Tariki 24 z'ukwezi kwa 12 bose bazaba bameze kimwe, ariko muri 21 bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu hagomba gutsinda umwe, 20 bagatsindwa. Bagomba kubahana ku buryo utsinzwe ahita ashimira uwatsinze, kandi n'uwatsinze akubaha batsinzwe. Uku kubahana no koroherana ni nabyo komisiyo y'amatora isaba 19640 by'abahatanira imyanya 770 mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'intara, n'ibihumbi 15350 bahatanira imyanya 500 mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu. Buri kandida perezida yemerewe abapolisi 25 bazaba bashinzwe umutekano mu gihe cyo kwiyamamaza. Hakaba harateguwe abapolisi 525 ku bakandida 21 bahatanira intebe y'umukuru w'igihugu. Gusa igipolisi kivuga ko abakandida bagomba kubanza kuzuza impapuro zibahesha abapolisi. Komisiyo y'amatora seni iravuga ko ibikoresho nkenerwa mu matora bimaze kugezwa kuri site z'itora ku kigero cya 70%, kandi ko bitarenze tariki 7 z'ukwezi gutaha n'ibisigaye bizaba byagejejwe aho bigomba kuba. Mu gihugu hose harabarurwa biro z'itora zisaga 75,000 zizakira abaturage basaga 40,000,000 banditswe ko bazatura tariki 26 z'ukwezi kwa 12 y'umwaka. Komisiyo y'amatora kandi ivuga ko ifite imodokari z'amakamyo, indege n'amapikipiki bizifashishwa mu kugeza ibikenewe kuri site z'itora, zikazanifashishwa mu kugenzura uburyo amatora azakorwa. Kuri uyu wa gatanu, inama nkuru y'abepiskopi gatulika yasabye ubutegetsi kutazakoresha abakozi n'ibikoresho bya leta mu bikorwa byo kwiyamamaza k'umukandida uwo ari we wese, ishyaka cyangwa ihuriro ry'amashyaka. Ni mu gihe bamwe mu basesenguzi bo bamaze kugaragaza ko gutandukanya umutungo w'igihugu n'ingengo y'imari y'umukandida watanzwe na perezida Kabila bisa n'ibidashoboka. Banumvikanye banenga kuba hari bamwe mu bagize guverinema bahawe inshingano mu bikorwa byo kwamamaza umukandida watanzwe na perezida Kabila zihuye neza n'izo bafite muri guverinema. Aha twavuga nk'umuvugizi wa guverinema ya Kongo akaba na minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho bwana Lambert Mende, unashinzwe itangazamakuru muri komite yo kwamamaza Ramazan Emmanuel Shadari. Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa Radio Jeune d'Amérique.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni kwa nyiwa kunzi wiganilo vya radio Ijwi rya Amerika na chane chane mudatangwa kwa Nyaburunga. Mukiganilo chuno munsi tukawatugie kugaruka kuvyerekeye ibiganilo bihuza abarundi hanze y'igihugu. Mu mpera z'ukwezi kw'icumi harabaye icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro bihuza Abarundi yarusha muri Tanzania. Umufasha w'umuhuza Benjamin William Mukapa yaramenyesheje yuko icyegeranyo cy'ivyavuye muri ibyo biganiro ari ngombwa yuko gishikirizwa umuhuza mu biganiro by'Abarundi akaba n'umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Uwo muhuza nawe agashikana ico cegeranyo mu nama y'abakuru b'ibihugu bihurikiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Iyo nayo ikabitegekanijwe kwigenekereza rya 30 ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Uno munsi aho tugeze leta ntiyitavye icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro bihuza Abarundi ari nacyo cyitwa yuko kibisozera kandi kavuga yuko igikuru ari ukwitegurira neza amatora atunganye yo mu 2020. Umuhuza mu biganiro yaramaze guhabwa icyo cegeranyo cy'ivyavuye muri ivyo biganiro kandi ariteguye kubishyikiriza abakuru b'ibihugu muri iyo nama yimirije kubahuza. Uno munsi umuntu yo kwitega iki muri iyo nama igiye guhuza abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko? Mbega ibiganiro birashobora kuzobandanya bihuza Abarundi canke byarasozerewe? Umwizerunga ni iki ko abo bakuru b'ibihugu byo muri uyu muryango wa Afrika y'ubuseruko bashobora gufasha Abarundi kuva muri uko kutumvikana mu bya politiki? Hoko gwiki kugira ngo ihangiro ry'ibiganiro ari ryo kunywanisha Abarundi by'ukuri rize ryashikwako? Kugira ngo tubikijya nino turi kumwe n'abatumire batatu. Hari Honorable Phineas Nigaba, numuvugizi w'umugambwe w'inzira guhemuka Sawanya Frodebu. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza, turabakigurwa ibara mwadutumiye. Turashimiye nabagenzi bacu turi kumwe ngaha ku imeza. Dushimire nabari kubatwumviriza bose baba bari ngaha mu gihugu canke hanze.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni Kefa Nibizi, numukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu nyakuri iragijyana dai. Mwaramutse mushingana ya Nibizi.
Ndabaramukije, ndabashimiye ko mwadutumiye. Ndaramukije abaturi kumwe hano ku meza n'abandi bose bari kuratwumviriza.
Urakoze. Turi kumwe kandi na Remi Havyarimana, n'umukuru w'ishyirahamwe Maison Liwere d'Espoir yishinze gukomeza inyigisho zo gutatura amatati bidakiye mu nguvu. Mushingana ya Havyarimana, mwaramutse.
Ndabaramukije kandi ndaramukije aba turi kumwe n'abari ko baradukurikirana. Mwakoze kudutumira.
Urakoze nawe. Mu gutangura mere kwa Honorable Phineas Nigaba, hari mirije inama ihuza abakuru b'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, hari icyo muyitezemo?
Bon, nkuko mubivuze nacyo twabyumvise ko iyo nama ihuza abakuru b'ibihugu mu bonaka karere unafika y'ubuseruko izoba ku itariki 30 z'uku kwezi turimo nyene. Nubwo twari twumvise ko leta yashaka kuvuga ngo iyo nama yigizweyo, ariko ngo ingingo ntibashoboye kubyubakirako. Twebwe rero ubwa mbere twoshima ko iyo nama itunganijwe abakuru b'ibihugu bagashobora gukorana kugira ngo bige ibibazo biri muri aka karere, cyane cyane ibibazo biri nga mu gihugu cy'u Burundi. Hari ibibazo bikomeye, ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi mu bya politike, mu by'ubutunzi, nuvuga cyane cyane nibyo byo agateka kazi na muntu ubona ko bitameze neza. Rero kubona iyo nama itunganijwe nkuko umufasha muhuza ari yavuze ati jewe iki cyiciro cya gatanu ndagitunganije, nubwo abari muri leta nabo bakorana batashoboye gushika ngaha, mwebwe muri ngaha ni mukore mutange intumbero zingene ibibazo biri mu gihugu cy'ubundi byotorega umuti. Frode yari ihari, yarabikoze kandi yaratwemera avuga ati ibi mukoze ndashimye, ngiye kubishikiriza umuhuza yari yantumye, hama nawe azoca abijyana mu nama y'abakuru b'ibihugu. Umva rero twebwe nkuko babitwemereye turabona ko biri kurafata inzira bari bavuze, twebwe twobikenguruka. Hasigaye ko gusa ibyo twashikirije byubakirwa ko kugira ngo bitange bifashe mu gutorera inyishu kuri ibibazo turimo gusa nuko ikindi nacyo twovuga twarumvise ko umuhuza muri amatate abarundi twari turimo muri no minsi heze yavuze ati mu Burundi harakenewe ibwirizwa shingiro rishasha kugira ngo rishobore guhuza abarundi bose bashobore kubaka igihugu cyabo icyo twaracumvise
ndagaruka kefa nibizi sabanya Frodebu nyakuri mwaragiye mwitaba ibiganiro uno munsi himirije inama ihuza abakubihugu bahurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko hari cyo muyiteze ko
murakoze murazi yuko iyo nama atari ubwa mbere iba inama y'akubihugu muri kano karere yama yabaye twe dufata ko nizoba
igira 38
yego urumva izoba ari inama nk'imwe muzindi zamaze ariko ziraba ibakwanye rero hari ibibazo bikomeye by'akarere biga ngo murabona yuko ariho imigambi dusangiye nk'umugambi barabara yavuye ikigomari gaca mabanda arizoshika ku ruhwa hari undi mugambi twumva wibara bagendarayi rizohava riva ubuvinza rigaca mu Rutana rikaja n'igitega turize yuko rero muri iyo nama
ariko biga nk'ibi
hari n'indi migambi y'iterambere bazosubira kiga ku Burundi twegere tuvuga yuko iyo nama tuyiteze ko ko Burundi ukuri inyungu mu vyerekeye cyane cyane iterambere nyinshi muri kano karere kubera twamaze kukinjiramo ica kabiri kuko mwabivuze murazi yuko aribo bigeze gutanguza ibiganiro mu 2015 gihe hariho uruhagarara mu vya politike ubu naho rukaro rwaraheze ikivyerekana n'uko nabo nyene mu bibazo bashira ku rutonde niba kigaruka ku byo bavuga muri 2015 ubasiye bavuga ivyerekeye amatora y'umwaka 2020 uyu mugenzi wacu ari hano azicara ivyerekeye gutatura amatati arazi yuko ari inzira nyinshi zituma amatati avaho
uruhagara rwa politiki utigwaraheze
yego uruhagara rwa politiki gwaraheze ibisigaye ni vyerekeye kudahuriza kutabona kumwe ivyerekeye vya politiki ivyo navyo muri demokrasi niko vyama nta abanye politiki bo kwicanga aho n'ibintu kumwe muri ico gihe bacagira umugambi umwe iyo amaze ko ari imigambi myinshi nuko bafise imbono zitandukanye kuvyerekeye uza bw'igihugu ivyo navyo nta bigano namwe shaka gutorera utivyo nje gituma aba amatora hakaba batsinzwe n'abatsinze abatsinze bagakora abatsinzwe bagomba bigisha ivyumviro vyabo abanyagihugu canke bene igihugu bavyumvise bukeye bakabatora bagafata iyo ntumbero twebwire tubona yuko gushika ubu uravye ingene ibintu vyari vyifashe mu mwaka 2025 gushika no munsi nabo bakuru bihugu nabo nyine amaze kubona yuko batobigaruka ko ivyo aravuga kera vyaheze ubu bageze kubyerekeye amatora y'umwaka 2020 kuri izo navyo ntarimwe atabizi yuko amatora ari igikorwa c'igihugu ubwacu nta muntu n'umwe nta kindi gihugu kiza gutunganiriza ikindi ivyerekeye amatora yakaba bishoboka nibaza ko akarere kaba karagiye muri Uganda kuyatunganya kuko byaragoranye kaba karagiye muri Kenya kaba karagiye muri Tanzania kaba karagiye no mu Rwanda mbere aho hirigwa haraba amarorerwa
uvuze gucyo n'icumenga karere ntacyo kamaze mu gihugu kimwe
nshatse kwerekana yuko swa batacyo kamaze ko ibijanye n'amatora ni ibintu vyega igihugu ubwacu
ndagaruka
ego
ndahindukiye kwa Remi Havyarimana aba n'abanyapolitike babiri bagukikije umwe ati twizeye ko bakubihugu nawe nu bazofasha ibiganiro bigasubira bigafata intumbero bigashika no kumuti ubundi ati twizeye ko badashobora kugira ufasha kugira hasohoka itangazo ryo kubisobanura kuko ni wiravye n'uruhagara rwa politike rwari ruhari rwaraheze abantu izo nzira zabo zibiri zihava zihura
ego cyane izo nzira zabo zibiri zirashobora guhura kuko ushima zihura ni naco gituma hariho umuhuza umuhuza rero n'uhuza ibyo byiyumviro biba bitandukanye umuhuza rero ategereza gukora kuri ico kibazo kuko nkuko mubizi mu byukuri ibyo bavuga nivyo umwe wese ku ruhande rwiwe kandi ibyo bikava aha bahagaze kugira ngo arabe ico yita ingorane ningene yo gitorera umuti ikibazo cy'u Burundi bakumbure bavuga ko ivyo biganiro byatanguye mu 2015 kubera ivyabayeho kumbure ni ho nibaza ko cane cane ico gihe bashizeho umugwi wari kurafasha mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo abarundi begerane bavugane batore inyishu hariho ibibazo nibaza ko umugwi w'abakuru b'ibihugu uzokwicarira kugira ngo utore ibibazo bikomeye kandi ibibazo biraba ibihugu biraba ibihugu kubera muribuka yuko umukuru w'Uganda yaraherekeje ikibazo c'abarundi kuva muri Arusha ya mbere wewe yarahari yarazi byasinywe mbere ni mubaherekeje gose kuko yari umukuru w'ibyo bise initiative umugambi wo guhuza abarundi hanyuma igihe bamuhu icegera ciwe kugira ngo bahuze abarundi muri bibazo turimo no munsi kumbure kubera ibibazo yararimo iwe mu gihugu iwe acashira imbere gose umuhunza yahora ndongo igihugu cha Tanzania Mkapa aho mbona rero yuko uno munsi ashobora kuba ibibazo nibaza bategereza kwicarira nuko batabikoze uko ndabibona bishobora gutera ibibazo hagati y'Uburundi n'ibihugu turi kumwe ibihugu c'ubucu ca Tanzania muzi yuko gifise ibibazo cyakurikiranye ikibazo c'Uburundi kuva kera igihugu c'Uganda naco nyene ko kubera uno munsi naco nyene arico gifise mu minwe ikibazo c'Uburundi ibi rero nk'abakuru b'ibihugu ko kubira iteka ryabo kandi bagomba kugumya bategerezwa gushika ku kintu bashitseko impande zose zizwa gisinyako aha nibutse abariko baratwumviriza yuko ni nako byagenze rega na Arusha ya mbere banaragize barumvikana byinshi mugabo barateba baragera igihe menga ntibiriko biragenda neza ariko haragira igihe rero Mandela aragira ati ubu rero ntimuva ha mudasinya baca barasinya rero kugira ngo barunke ikintu bahuriyeko kumbura ari naco gisigura biriya bise reserve amakenga bagize kubyo bagize ariko rero naha sinibaza ko Tanzania yiyubaho ko ndayizi zo kwemera ko mu wahora yirongoye ibiganira amaze mu imyaka ishika 3 bazomureka ngo agenda atara papuro rusinywe
kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Remy Habyarimana ndagushimire nibutsa yuko uri umukuru w'ishira hamwe Maison Libre d'Espoir gishinze kwigisha gutatura matati bidaciye mu nguvu wakoze kitaba kino kiganiro
ndabakengurukiye kandi ndakengurukiye nawe twaganiriye hamwe n'abatwumvirije mwakoze kudutumira
urakoze ndagushimire nawe ikefa nibizi nibutsa kuri umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu nyakuri iragijyanda daye wakoze kitaba kino kiganiro
turashimiye ko namwe adutumiye no hanyuma tuzobitaba turangiza tumenyesha abarundi ko ibwirizwa shingiro ryo mwaka 2018 se non negotiable
urakoze ndagushimire nawe honorable Phineas Nigaba ukabura umuvugizi w'umugambwe Sawanya Frodebu wakoze kwitaba kino kiganiro
ego nange ndabashimiye shimiye abagenzi banje twacuye gusangira ijambo ari kutumenyesha neza ko igushira ingimba imbere ntacho bimaze ahubwo iciza ari uko abantu buganira bakaganira ku bibazo by'igihugu bagatora umuti kandi umuturama utuma igihugu gishobora gutera intambwe kugira ngo tuve mu bibazo turimo
uwundi nshimiye ni wewe wahisemo kudukurikirana ndabipfuze mwese kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255 4 1 1 2 6 9 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 2 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8 ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire engineer Lopes wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Geoffrey Mutagoma wegeranije aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.